ibyakozwe n'intumwa kigabane cha gatanu. Kandi hari umugabo yitwa Ananiya agurisha itonga afatanije n'umugore wiwe Safira, yisigariza kubiguzi byayo umugore wiwe abizi, azana ikigabane agishira imbere y'ibirenge by'intumwa. Petero aramubaza ati,
Ananiya, niki gitumye Satani yuzuza umutima wawe guhenda mpemu yera ukisigariza kubiguzi by'itongo? Ukiyifise ntiyari yawe, kandi umaze kuyigurisha ibiguzi byayo ntuba warabikoze uko ugomba? Nigiki cyatumye wigira ingingo mu mutima wawe gukora utyo? S'abantu uhenze, Imana niyo uhenze.
Ananiya yumvise ayo majambo agwa bukumbi. Ababyumvise bose baterwa n'ubwoba bwinshi. Imisoro iva hasi iramutekera, iramujana, iramuhamba. Hahise nk'isaha zitatu umugore wiwe arinjira atazi ibyabaye. Petero aramubaza ati,
Barira, mbega itongo mwarigurishije ayo nyene?
Aramwishura ati,
Ego menayi.
Petero aramubaza ati,
Nigiki gitumye muhuza inama kugerageza mpwe mu Uhoraho Imana? Ehe, ibirenge by'abahejeje guhamba umugabo wawe biri ku rugi, nawe barakujana.
Uwo mwanya gw'imbere y'ibirenge byiwe bukumbi, ya misore yinjiye isanga amaze guhoera, iramujana, imuhamba iruhande y'umugabo wiwe. Ishengero ryose n'ababyumvise bose baterwa n'ubwoba bwinshi. Ibimenyetso n'ibitangaza byinshi bikorwa mu bantu n'amaboko y'intumwa, kandi bose bakoranira mu ibaraza rya Salomo n'umutima uhuye. Ariko mu bandi nta muntu yatinyuka kwifatanya nabo, nyamara abantu bose barabashimagiza, barushiriza kongerwa kw'ishengero ryinshi ry'abagabo n'abagore abizeye umwami Yesu. Ituma banaterurira abarwayi ku nzira, babashira mu nderuzo no kubirago, kugira ngo Petero niyahaca naho coba igitutu ciwe gishike kuri bamwe. Akoranira ishengero rivuye no mu bisagara bihereranye n'i Yerusalemu, bazana abarwayi n'abababazwa n'impwemu zihumanye, bakizwa uko bangana. Maze umuherezi mukuru ahagurukana n'abari kumwe nawe bose, niwo muce witwa w'Abasadukayo, buzura ishari, bashorera amaboko ku ntumwa, bazishira mu nzu y'ibohero rya bose. Maze umumarayika w'umwami Imana ahenga mu ijoro, yugurura imyango y'ibohero, abakura yarababwira ati,
Nimugende muhagarare mu rusengero, mubarire abantu amajambo yose ya bwa bugingo.
Babyumvise binjira mu rusengero hari nko mu mutwenzi barigisha. Maze umuherezi mukuru azanana n'abari kumwe nawe, bahamagaza abacamanza n'abakuru bose b'Abisirayeli, maze batuma mu nzu y'abanyororo kuzana za ntumwa. Abagendanye bagiye ntibazisanga mu ibohero, baragaruka barababwira bati,
Inzu y'abanyororo dusanze yuga yatankomanza iriho namba, n'abarinzi bagaze ku myango, maze twugure ntitwasangamo umuntu.
Bumvise ayo majambo, umukuru w'abacungera irembo ry'urusengero n'abaherezi bakuru bazazanirwa n'ivyabo n'inkurikizi yabyo, aza umuntu arababarira ati,
Erega ba bagabo mwashira mu ibohero bari mu rusengero bahagaze bigisha abantu.
Maze uwo mukuru w'abacungera irembo ajana n'abagendanyi abazana ku neza, kuko batinya abantu ngo ntibabatera amabuye. Bamaze kubazana babashira mu ikoraniro ry'abashinga ntahe, umuherezi mukuru arababaza ati,
Mbega ntitwabihanije cyane kutigisha muri rya zina? None raba mwujuje Yerusalemu inyigisho zayo, icyo murubonera no kudushira ku amaraso ya wa muntu?
Maze Petero n'intumwa barabishura bati,
Igikwiye ni ukumvira Imana kuyirutisha abantu. Imana y'abasogokuruza yazuye Yesu, uwo mwebwe mwishe mumumanitse ku giti. Uwo Imana yaramushize hejuru n'ukuboko kwayo kw'iburyo ngo abe umukuru n'umukiza waha Abisirayeli kwihana no guhariga ibyaha. Natwe turi ibyabona byo gushingira intaha ibyo, na mpwemu yera nawe nuko Uwimana yahaye abayumvira.
Ariko bo babyumvise baribwa mu mitima, bashaka kubica. Maze ahaguruka umwe mu ikoraniro ry'abashinga ntahe w'umufarisayo yitwa Gamariyeli, umwigisha w'ibyagezwe, yubahwa n'abantu bose, avuga ko bataramura abo bantu akanya gato. Maze arababarira ati,
Yemwe bagabo ba Abisirayeli, nimwirinde mumenye uko mugirira aba bantu. Kuko mu minsi ishize, Teyuda yadutse yiyita gakomeye, igitigiri cy'abantu gishika nk'amajana ane baramukurikira, maze aricwa. Abamwumvira bose barasabagira, bacika ubusa. Hanyuma yiwe haduka Yuda umunyagaliraya, mu minsi yo kwandikwa, yikwegera abantu inyuma na wapfarubi n'abamwumvira bose uko bangana barasabagira. Kandi none ndababwire, nimuzibukira aba bantu mubarekure, kuko inama n'iki gikorwa n'ibyaba biturutse mu bantu bizosendwa, ariko n'ibyaba biturutse ku Mana ntimuzoshobora kubatsinda, ntimuzosange muhaye murwanya Imana.
Baramwemerera, maze bahamagaje intumwa barazitonagura, barazihanikiriza ngo ntizizokwigishe mu izina rya Yesu, maze barazirekura. Nuko bava mu maso y'abacamanza banezerejwe n'uko bemerewe gukurwa ku rupfasoni kubw'iryo zina. Kandi iminsi yose mu rusengero no mu mihana ntibahengeshanya kwigisha no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu ko ariwe Kristo.